Είναι η Ράδιο Ισβιδιά Αμέρικ. Ράδιο Ισβιδιά Αμέρικ από κύριε Ουασινγκτόν, δίση μου κυρούν την νόμο κοινιά Ρουάντα. Μου κουρούν την, μου τκομβίρα που μιλόγω μίγου φιά σωτ ουέιβ που μέτερο τσουμινι τσέντα να μιλόγω γυρίνα ζεβίρι. Μου Ρουάντα τουρκού FM. Μου Ρουάντα τουρκού FM για να ανακάνε νίβι και βιτά του. Μου λίγο εσούτη μου έσα μου δουτέζα ματουίνι φιδένι όγκαβο, αβαράμον σαβαϊκάζε, μου μακούρου για κακάνι. Abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi baba mu ntara ya Kivu yo mu buraruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo bahunze ingwano yadutse mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere
Amagana masako ya rejo n'umugoroba itayitanu bageze saa irindwi bari kurwana na n'ubu twari twamenya abahekeranye mbari bande ba bose bari Uganda abantu babonagana ya Kongo
abo ni bamwe mu bahunze ivyo bitero Mu Burundi umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro kuri uyu wa mbere yitavye inama nshingamateka kugira atange isiguro ku ibura ry'igitoro n'isukari abantu bariko bahunga Ethiopia baja muri Sudani bavuga ko bakogwa ku bitero kandi binjizwa ku nguvu mu gisirikare amakuru avugwa hirya no hino ku isi abantu bariko bahunga Ethiopia bavuga ko bakogwa ku bitero kandi binjizwa ku nguvu mu gisirikare Ivyo biriko bikogwa ku Banyatigreya mu gice c'intara ya Tigre igenzugwa muri iki gihe n'abategetsi b'intara ya Amhara bafatanije n'inteko za Eritrea. Ivyo vyemeje ivyatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi vyuko inteko za Eritrea zikiri mu ntara ya Tigreya. Abantu bariko barahunga muri Sudani babitangarije uno musi kwa mbere itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press. Ni mu gihe ingwano imaze umwaka hagati y'inteko za Leta n'inteko z'intara ya Tigreya. Abagabo batatu bahunze mu ndwi iheze ibice vya Adebay na Humera mu burengero bwa Tigray bavuga ko abategetsi b'intara ya Amhara bagabishije abanyagihugu bo muri ako karere ngo ntibashigikire inteko za Tigray ziko zegereza umugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba Ogi amakuru yuko inteko za Tigray ziriko zigira intambwe zikomeye abategetsi b'intara ya Amhara bagabishije abanyagihugu muri Tigray kutazishigikira basavye abanyagihugu kuzibashikiriza ngo ataruko bazobikira hamwe bose Alemu Abraha umunya Eritrea afite imyaka 28 avuga ko abategetsi b'intara ya Amhara bafatanije n'inteko za Eritrea batangwe kwinjira mu mazu y'abantu mu ijoro kubatwara avuga ko abagenzi biwe bari mu batwawe yibaza ko barungitswe mu ntara ya Amhara aho gutana mu mitwe gukomeye kwabereye mu mezi ya vuba intugwa idasanzwe y'umuryango w'umwe bwa Afrika Olusegun Obasanjo yahoze ari president wa Nigeria Yaciye ku mayange ugwego rw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika rujejwe amahoro n'umutekano uno musi kwa mbere kunama yagiranye n'umutegetsi w'intara ya Tigreya Debretsion Gebremichael ku mugwa mukuru w'iyo ntara Mekele mu mpera zindwi turangije Umushikiranganji wa mbere wa Iraq Mustafa Al-Kadhimi yabonanye na prezida w'ico gihugu Baram Salih hanyuma agirisha inama ku bijanye n'umutekano na leta yiwe ku munsi w'Imana hari nyuma yuko arusimvye kubashatse kumugandagura mu masaha ya kare y'uwo munsi nyene yaganiye ku gitero cakozwe muhiriwe mu gice gikingiwe cyane cyo kumugwa mukuru wa Iraq Baghdad icyo gice nicyo kirimo inyubako za leta niza baserukira ibihugu byo mu mahanga amenyesha ko bazobandanya guhiga bakoze icyo gitero kigayitse avuga ko babazi neza kandi ko atankeka bazobatora ico gitero cakozwe hakoreshejwe indege zitatu zitagira abadereva bita drone zari zuzuye amabombe cakomerekeje abacungera ubuzima bwiwe batari bake cabaye inyuma yo guhangana hagati y'inteko zijeje umutekano z'igihugu n'abashigikiye imigambwe ishigikiwe n'igihugu ca Iran inyuma yuko batsinzwe bikomeye mu matora yabaye mu gihugu haraheze hafi y'ukwezi umushikiranganje wa mbere wa Iraq Mustafa Al-Kadhimi atangaza ko bakoze ico gitero n'ababashigikiye bashaka ko igihugu gitwagwa n'inkozi z'ikibi kandi kirangwa n'akajagari avuga ko bo bashaka leta yubaka igihugu kazoza kacu kabana bacu kandi cubahiriza agateka k'abanyayira kamenyesha ko bariko bakora bivuye inyuma kugira bakorera inyungu z'abanyagihugu ntawitiriye ico gitero cyo ku munsi w'Iman President wa America Joe Biden yarasohoye itangazo ryiyamiriza igitero cakozwe ku mushikiranganje wa mbere wa Iraq Mustafa Al-Kadhimi yarahayagije ubuyobozi bwiwe yongera saba ko abanyagihugu boguma batekanye bakihangana kandi bagashira imbere ibiganiro kugira bakingira inzego z'igihugu bongere bakomeze demokrasi mu gihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zoguruye imbibe zayo zari zimaze hafi imyaka ibiri zugaye kubera ikiza cya COVID-19 ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Nkuko ibigo ntaramakuru bitandukanye bibitangaza, abantu ibihumbi n'ibihumbi bo ku isi bazindutse bajya gufata indege ziza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cya mbere ku isi cyakira indege nyinshi kurusha amahanga yose. Amerika yafunze imipaka yayo guhera mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize, bitanya imiryango itabarika, ubucuruzi n'ubukerarugendo nabyo birahomba. Urugero rw'ukuntu abantu bari barahangayitse, sosiyete y'indege yo mu Bwongereza British Airways ivuga ko abantu bashaka kuza muri Amerika mbere ya Noheri baguza amatike yayo biyongereye inshuro 900%. Sosiyete yo muri Amerika yitwa American Airlines yo ivuga ko abashaka kuva muri Amerika bajya mu Bwongereza biyongereye inshuro 66%, abajya mu Burayi 40%, abajya muri Brazil 70%. Izindi sosiyete z'indege nyinshi nazo zari zariteguye zongereye umubare w'indege, zahisemo indege nini zishaka n'abakozi b'inyongera. Imipaka ifunguriwe ibihugu 33. Abinjira kandi bagomba kugira ikimenyetso ko bikingije no kwipimisha bakerekana ko batanduye COVID-19 iminsi 3 mbere yo gufata indege. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga nanone ko yemerera kwinjira abafashe inkingo yo ubwayo yemera n'izemewe na OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima zonyine gusa.
Ayo yaramwe amwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi radio Ijwi rya Amerika, ibandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu kinundi no mu kinyarwanda Washington DC. Mushobora kandi no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezitatu akabarungu radio yacu VOA akabarungu com. Umwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru ya mkarele kivya gabinini. Muri Republika ya Demokrasia Kongo haravugwa ibitero vitabagwanya ubutegetsi. Gushika ubu ntiharamenyekana abakoze ivyo bitero naho baje baturuka. Ababa mu gisagara cha Goma kiri mu ntara ya Kivu yo mu buraruko batewe ubwoba n'ivyo bitero. Timishimwe yavuganye n'umumenyesha makuru Ali Asanka Darius.
Goma kuva mu gitondo hari dokinero yabaye mu karere ka Rutshuru yatumye abaturage bo mu mugi birirwana bo mu bwoba. Bitewe nuko abasirikare n'abapolisi ari benshi mu duce twa ngombwa two mu mujyi kuva kuwa kane gushize batinya yuko ibyabaye Bukavu mu ntara ya Kivu yo hepfo mu ijoro ryo kuwa kabiri kugeza kuwa gatatu bitabagera hano mu mujyi wa Goma. Kugeza n'ubu ibintu byose, akazi kose n'ibindi bintu biri gukorwa nk'uko bisanzwe, ariko uretse ubwoba uri mu baturage gusa.
Ubuyobozi bwari bwatangaza ho ibitero byaturutse n'ababigabye.
Nani tangazo na rimwe abayobozi bari batanga, ubu ahubwo ndi ku biro by'umuyobozi w'intara. Iyi ntero yageze ishanze umuyobozi w'ingabo z'igihugu General Celestin Mbaramusese yarari mu ruzinduko hano i Goma. Byageze ejo nijoro ari hano, ubu bamaze kwinjira ubwa kabiri mu nama bari barimo igitondo. Ubongeye basubiye mu nama na nitangazo na rimwe bari bavuga, wenda nibarangiza bari buduwe incamake cyangwa inkuru mu buryo burambuye.
Mukanya waruvuze ko abantu bafite ubwoba ari abantu byaba byahitanye cyangwa se byatumye bava mu byabo kubera ubwoba batewe nabyo?
Ni abantu babivuyemo, ariko nuko abantu bari kubivugiriza bakabivuga. Hari abandi bari kuva mu makazi mbere y'amasaha nganga igoma turi mu masaha 10 zirenze 30. Ubusanzwe abantu bajya bafunga akazi wenda mu masaha 11 saa 12, ariko hari bamwe bari gufunga kubera yuko ibigaragara kabisa mu mujyi harimo haragaragaramo ibintu bitari byiza. Abaturage bafite ubwoba bari gutinya yuko wenda bashobora guterana hano mu mujyi wa Goma.
Ugeranije ahantu byabereye naho uherereye ubu ngubu mu mujyi wa Goma, hari intererereje gute?
Ahantu byabereye ni Ijomba, ni mu karere ka Rutshuru mu tugari twa Cyanzu, Ndiza, Runyoni na Nyinyangurube. Ni kure, ni hafi birometero 100 nanga mu murwa mukuru i Goma.
Ali Sanka, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri i Goma muri Kivu ya Ruguru, ndagushimiye.
Nanjye ndabashimiye.
Tubashimire Tina Ali. Tukivuga kuri iyi nkuru, Depite Ayobangira Safari Nshuti yatowe guhagararira akarere ka Masisi mu nama nshingamateka y'igihugu, arashyira mu majwi umugambi wo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare utakozwe neza. Yabitangarije Ijwi rya Amerika inyuma y'ibitero byakozwe n'abikekwa kuba bari mu mugwi w'abagwanya ubutegetsi wa M23. yabibwiye mugenzi wacu Venus Nshimiyimana.
Ntabwo twavuga yuko ari ishyamba ya M23 kuko M23 nk'igikundi gifite abayobozi babo, kandi nduva abayobozi ntabwo bari batangaza ikintu cyangwa yikomunike. Ako ahubwo amakuru dufite nuko muri abo bantu bateye abaturage bacu bahunze babashije kumenyamo abaturanyi babo bakoranaga na M23. Niyo mpamvu nuko abantu barimo gukeka yuko M23 ariyo yabikoze, ako ubwayo ntabwo twabona ikomunike kugira ngo batwemeze yuko ari bo.
Amakuru mufite magingwa ya yaho imirwano igeze na yahe?
Amakuru dufite nuko aho barimo kurwanira ni ku birometro bibiri biri urimo kugana ku mungini wa Bunagana uri ku mupaka wa Congo na Uganda.
None ko M23 yari yagiranye amasezerano na leta ya Congo, ayo masezerano yashyizwe mu bikorwa?
Icyo ni ikibazo gikomeye kuko tuzi ko habayeho amadelegasiyo menshi yo kugenda kubonana n'aba M23 abari mu Rwanda, abari muri Uganda, bagirana amasezerano atandukanye. Ntabwo tuzi ibyo bumvikanye, ariko tuzi ko muri bimwe na bimwe yari kugira ngo abantu bagaruke muri Congo banyure muri programme yitwa ya DDR yo kudemobiliza no kureintegra, ariko iyo programme ni nkaho ya itabashe gukora akazi kabo kuko n'abandi bantu bari mu bikundi bindi za Masisi, za Rutshuru, za Beni, za Lubero na Hehe sino muri za Sud Kivu, benshi iyo programme ntabwo yabashe gukora akazi kayo. Bigerayoho guverinoma ishyiraho iyindi shasha bise DDRCS, ako nayo ntabwo yari yatangira akazi, irimo gusa bashyizeho abayobozi bazo b'iyo programme, ako akazi ntabwo kari katangira. Na turimo gukeka yuko nyine izo ntambara zije muri urwo rwego rw'aba abantu bari basanzwe bari mu nyeshamba, ako batari babona ibisubizo mu bijyanye n'iyo programme ya DDR.
Mu mwaka wa 2012 inyeshyamba za M23 zafashe umujyi wa Goma mu gihe gito, ariko zarawufashe. Abaturage b'umujyi wa Goma ubu ngubu bameze bate, bamaze kumva ko izo nyeshyamba zishobora kuba zongiye gutera?
Abantu bari bafite impungenge kuko kuva ubwo ejo habaye amakuru yuko hashobora kuba ibitero i Goma n'ibyabaye i Bukavu, habaye wa makomunike babye abantu bigoma abashaka gusohoka ku cyumweru babi bafite swate indangamuntu zabo ibyangombwa, kuko ingabo n'izindi zengo za sekirite zari zirimo gukora amapatruye, ako imirwano iza kubera ahubwo hariya i Rutshuru i Bunagana. Nuko abantu bigoma bari bategereje ahubwo babonye bibaye kure, agahenge kamaze kuba kuko barabona biracyari kure, kandi urwego rw'intambara ruracyari hasi, ntabwo ari intambara ikomeye nk'icyo gihe cya 2012 gihe cya M23. Ako ni ibintu justement gouvernement igumwa nabyo kubirebera n'ingufu cyane, kuko muri iyi minsi byabaye i Bukavu, byabaye i Kibumba, byabaye i Lubero, ibyo bigomba gutuma guverinoma nayo ishamwe ingufu cyane cyane muri iyo gahunda ya DDR.
Amakuru dufite aravuga ko abaturage ibihumbi n'ibihumbi bahunze bagana muri Uganda, icyo hari cyo mubiziho?
Abaturage barimo guhunga batangiye guhungira mu mungini wa Bunagana, ako nyuma yaho Uganda iza gufungura umupaka ku buryo abantu bamaze kwambuka Uganda. Ntabwo twamenya amakuru kumenya ngo umubare ni bangahe, ako abari Uganda batubwiye ko abayobozi ba Uganda bamaze gufunga amasoko abiri kugira ngo babashe kwakira izo mpunzi zavuye muri Congo. Ikindi kibazo gihari ni uko hariya i Bunagana ni ku mupaka hariho abacuruzi nabo bari bafite ibintu mu madepo hariya ku mupaka, nabo bafite ubwoba yuko intambara ishobora gukomera, bari basabye yuko babasha kuvana ibintu byabo mu madepo kugira ngo birinde swata mapiyaje niki, ako kubera ko bagifite ayandi amataxi n'imisoro yo kwishura abayobozi batwane nabwo babashe kubemera kuvandamo ibintu byabo.
Depute Ayubangira Safari Nshuti, ndagushimiye cyane kubwa kakanyu haye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura no hagati mu gihugu haribonekeza ubukene bw'isukari n'igitoro. Ivyo byatumye abashinga amateka bahamagaza umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro kuri uyu wa mbere kugira atange isiguro. Yavuze ko ubushikiranganje arongoye buriko burakora ibishoboka byose kugira abadandaza ntibikike mu kiza ngo baduze ibiciro by'isukari n'isima. Pierre Claver niyo nkuru adufiti.
Nta n'ukubwira ati basi ndayifise iradzi baguma batubwira ko ataye
ha. Aba ni bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura bariko biganijwe ijya Amerika ingene ubukene bw'isukari bumeze muri iyi minsi n'ingaruka mbi bifise ku buzima bwabo bwa minsi yose.
Mu alimentation niho kenshi twahora tuyikura no mu mabotike asanzwe akorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura.
Ahibonetse usanga abantu batonze umurongo canke naho ukayironka nk'ababa hari igifite nabimenya ko ihari.
Twebwe urabona muri ubu buzi bwacu ntidushobora gukora tutagira isukari, yaba ibi by'ubuyi duteka, icyayi n'ibindi bintu nyine urabona nk'icyayi c'amata. Byose ni ibintu dusaba isukari, duca dusanga dukoze nabi nabi kubera ata sukari. Yaba basi twayironkana tutsimba hoho vyotuma.
Kurabaye canke intango z'ukwezi arahagera iki gihe yamaze guhera.
Ico bikoze Sosumo ihinguriro ry'isukari rimwe mu gihugu rirahumuriza ko rigerageza gukabukanya amakaritsiye atandukanye mu gutanga isukari agatangura kuronswa abayikeneye kurusha abandi. Jean-Pierre Nzobandora ni umuvugizi wa Sosumo mu gisagara ca Bujumbura.
Kuvuga yuko turakabukanya abo duha kugira ngo abantu ntibaze guhurira ngai no kujera no muvuma y'abantu kuko hamwe bose tubabwira ngo nimuze mutore isukari umusumwe. Ni kuvuga uyu munsi umuntu ashaka kuvuga ko atasukari afite mugabo twa twamwiyumviriye imbere y'igihe twishura mu gishingo ciwe ashaka kuvuga ko atasukari afite uyu munsi mugabo ejo ari bari kuri program rero kandi bazaga ipanze neza isukari rino. Hariho abantu bakoresha isukari cyane nk'udufate nka boulangerie ni restaurant ni indya direct urumva nk'ubu birashika gasangaraje urumva mwe nabo cyane ibintu de production kundo fata nk'aba bantu akira abafuwito abo nabantu ibyiwe ubirindirije ngo mwiyingariza niho mwebwe muri ku rutonde usanga kumbura na byinshi bipfuye. No kuvuga rumwe nabo bantu aje turabisabira uburenganzira abatoyoboye hejuru bakaturekurira kandi ntangorane bagira.
N'igitoro cyo mu bwoko bwa essence kira Kenya ku ma station amwamwe nta kihari ahandi naho bakadoza igiciro canke bakanka kugitanga nkuko vyemezwa n'aba bazindutse batonze bakirindiriye.
Kwe nk'ubura nko kuva mu gatondo turi ngaha urabona nk'abaja kuvuza mu gatondo babuze n'ikintu kiba deparasa ku mugoro naho ndaza kubisigurira mu boss numve kungene ashora kubyuma
mvuye ingozi naje guhera saa 3 ingozi nakiriyo unazungurutse Bujumbura nzima ndabuze kubera tubuze ibitoro ubuzima urahagarara ubuzima tubuzenga
kikibazo kimaze nkindwe nka zitatu ariko ni cyari bwa bura cyane cyabura kuse cyasimimwe ubonye twatanguye kukibura cyane
cyanye igikapuma kizima mugo kikaboneka ko umuntu yewe yicaye nkuri ngozi y'Ibujumbura azoza gute nyamba yatangiye bimeze kuva ingozi z'Ibujumbura zosha tanga 15 urumva yose arashikirwa.
Abashinga amateka n'abakenguza amateka bararajwe ishinga nico kibazo babajije umushikiranganje ubudandaje n'amahinguriro igituma isuka ari igitoro ndetse nibindi bidandazwa vyankenegwa nk'isima bikenye. Bafise amakenga ko nk'isukari ishobora kuba ishogwa hanze y'u Burundi mu mpisho. Aha umushikiranganje ubudandaje n'amahinguriro Capitoline niyo nizigiye arizeza ko ico kibazo ubushikiranganje arongoye bwagifashe mu ntoki kandi ko umudandaza azosubira kwikeka mu kiza akarenza ibiciro vyashinzwe na leta azobihanigwa.
Nawe akana ko atsoba bishogwa hanze biciye mu kinywabi ariko ivyo arizo zose twokwemeza ko atari vyinshi gushikaho vyoba ari vyo bituma bikena mu gihugu. Inzego za leta zindi zijejwe kugenzura urudandazwa njabuka mbibe no gutuza bene ubwo rudandazwa rudaciye mu mategeko zoheza zigafasha muri ico gikorwa
kugira ngo ukonya ko amushikiranganye tubasabe ntuvyicari ahubwo mubihagurukire kuko mubyicariye urumva ni mubihagurukire.
Yego me tugiye kubihagurukira twivuye inyuma turabyemeye kandi ngira nuko nyine kansovye n'ukuri biraturaje ishinga kumunsi tuguma turiko turiga ingene twokemura ico kibazo. Ikiriko kirakorwa nuko ubushikiranganje tujejwe mu minsi mikeyi bugiye kurungika ababuserukira mu ntara zose z'igihugu baje bararaba ko hari abikinga mukiza mukuduza ibiciro bimwe bimwe babikoranye kandi n'abajejwe intwaro
akarorero ka hafi kabahanwa kubera kuduza igiciro nuwahoze ari cegera ca mbere c'utwara inama nshingamateka Space Caritas je barikanuye asanzwe ari umudandaza akomeye w'isukari mu bayikwiragiza mu ntara ya Gitega aserukira mu kwezi kw'icenda guheze ubuyobozi bw'intara ya Gitega bwatangaje ko yafashwe yadugije igiciro acibwa ihadabu y'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi bukeye kabiri akugwa mu mabanga yiwe mu biro by'inama nkenguzamateka Pierre Claver Nkuru Kigali kubwijwe rya America.
Urakoze Pierre Claver. Mu kwezi kw'icumi kurangiye abarundi baba mu mahanga no mu gihugu hagati baributse injungu yo kwikukira ku Burundi umuganwa Rudoviko Rwagasore mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye na bamwe mu bakenyezi bari mu muryango w'umuganwa Rwagasore mu gice cya mbere yaganiriye ku murongo wa telefone na Honorable Princess Rose Paula Iribagiza mwambutsa mu gice cya kabiri aganira na Princess Agnes Bangiricenge bararunyeretse bakaba ari bashiki b'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Honorable Princess Rosa Paula atangura avuga icyo yibukira ko Rwagasore kandi yifuza ko n'abarundi bo mwibukira ko
icyo nabonye yakunda cyane yavukanye umutima urukundo n'icyo gituma yarinze apfira n'igihugu nje ndibuka ari mu ishuri urazi ko twebwe muri interne batugaburira ukwacu kuko sa depange n'umuntu yatanga prise Rwagasore n'ukuri kw'imana baramubona avuye agiye muri rekreasiyo afise amaboko mu mufuko akibaza mbeza n'ibiki rero kumazanya ibyo kurya bamuhaye abandi bataronse yujujemo inyama mu mifuko agiye kuri abandi bana n'ukuri yabanye umutima w'ikigongo jenesi
ni kuvuga ko yari umuntu akundana cyane cyane akunda abagenzi biwe ku ishuri n'ahandi muhira hoho yari ameze gute nka musaza wawe muhira naho nyine kwaruka
twigeze dushwana ko twigeze dushwana nawe urazi ko abavukana bashwana oya n'ukuri
mu bikorwa byiwe none yagiye arakora mwagiye mu mwiga ko kumbure byinshi kuko yahavuye aja muri politike hari ikintu baba baramwize ko wabonye yari afise mwishaka cane mukiri bato
mari kurya twabanye cyane twaciye tuja mu mashuri shenya cenja kubaka nawacaja iburaya ashaje iburaya mugabo yaratwararamukanya yaraza mushira afe twararamukanya marge naho hatari amatelefone ukube shakane twarinda guhurira iwacu kwa papa yazatuzaniye amakado jewe na maseri yarafise twe twavukana n'undi mukobwa yitwa Regina turaba yadukunda cyane hanyuma niho twabona atambuye kuzana iby'amakoperative mbona abantu bafise ubumangazini atakindi burimo barujuje ibintu barujuje imifuko y'imiceri barujuje amafu arabazanira ibintu aratangura gufasha abanyagihugu nta n'ikintu we ntiyiyumvira abanyagihugu abantu bari bafise amamangazini baranetseriwe cyane kubona bujuje ibintu batari bafise ariwe yabibazanije yego
birumvikana ko yarakunze abantu yakunda gufasha benshi baramwibuka ko ari naco kumbura ico bacaramutumye asaba yuko Uburundi bwikukira agwanira yuko Uburundi bwikukira muri bindi byinshi yakunze
ego yagendi ko ngo gushigikira kwikukira kw'ikongo niho icyo cyimbo yaciye akizana ati nanje hinge mve hasi mu Burundi natwe twikukire
ego niho yakuye iryo shaka ryo kubona yuko bishobotse mu kindi gihugu no mu Burundi bishobotse
yabonye ikindi gihugu kandi tubana ko ati natwe hinge acava hasi rero mu byewe aramureka ikinumira uko eroga sinzi nuko kishimo kuna kumuga kwa gasore erega n'umubyeyi wacu mwambutsa yatashaka kwikukira yari kufata yari kurunika kwa gasore nabo bazungu ati tumurungi kibura yasubireyo ariko ntiyabikoze yaramushigikira yari yari numira mugabo akaba akamushigikira yibuka bamufungira icamaso hari ibururi jewe na marindwi imwe kumusanga yindi ndwi hakaza akagenda madamu wiwe nta n'umukozi bari bamuhaye atari abasoda bari hanze bamucunze hanyuma rero je sinari bwaje uburaya ngo menye guteka nkayoberwa nyine nateka nkamubaza none bibiraye ndabigire gute kuko wewe yari yarabaye iburaya abanyaburaya bazi guteka kuko yari yarahabaye niwe aza kumurega yego
ego nkuko bivuze umwami mwambutsa muvyeyi wanyu yari yabonye ko hari ikintu gikomeye azoshobora kurangurira igihugu ni nayo mpamvu kumbura tamu ufashije gusubira hanze yari yabonye yuko hari ishaka rya politika afise muri we canke kwari ubugwari ubukerebutse
yamubonye ubwo abakinumira kuko yari hejuru ya byose abami ntibaja mu mapolitiki baja hejuru bakareka abantu batakora agafasha ntibiyerekane
none ibijanye na politiki utanguye kumubona abijamwo ntiwatanguye kumwumvira nk'ubwoba nkamushikiwe hari ikintu mwaba mwaraganiriye ukamuhanura kumbura ukamwumvira ikigongwe ibiganiro byari bimeze gute
malheureusement je viens dans ma téléphone et toi tu fais que tu communiques ni 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 tu communiques
Igi gice cha kabiri tugiye kuganira n'undi mukenyezi Agnes Bangiricenge akaba nawe nyene afise ico ashikiriza ku buzima bw'umuganwa Louis Rwagasore. Madame Agnes Bangiricenge ndabahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi.
Ego murakoze.
Mwobanza mukatubwira mukatwibwira abo muri bo nico mufise mushikiriza kubijanye n'igandagurwa ry'umuganwa Rwagasore ariko mbere yaho tubanze utwibwire ku batakuzi Agnes Bangiricenge ninde
murakoze jewe nitwa Bararunyeretse Bangiricenge izina rya papa wanje umwami w'u Burundi Mwambutsa Kate yitwa Mwambutsa Bangiricenge iryo zina Bangiricenge ryari n'impamvu bamugiriye icenge hanyuma nanje iritangirano rindi ritari ryo papa yanyihereye banyita Bararunyeretse niryo ririno mu butunga ayo yose ari mu butungane mu ncamake rero jewe ndi umwana wa Mwambutsa bizwi n'umuryango kuko nakuriye kwa sogokuru avukana na Mutaga yari se wa Mwambutsa
bisigura ko wari mushiki w'umuganwa
w'umuganwa kwa Gasore
mutubwira nk'umuntu muvuze ko mwari mu muryango muri mu muryango wa Rwagasore mu mwibuka kwiki mu muzi kwiki muri make kubatamuzi cyane cyane urwaruka guno munsi
munsi make sinovuga uburyo twababaye ndavuga ibikuru ntangurire kuri musazanje incungu y'u Burundi Rwagasore Rwagasore Louis n'ukuri twarapfakaye u Burundi bwarapfakaye gupfakara bidasanzwe gushikaho n'amajambo yavuze akirimo umwuka iyo yavuze rotreze n'ukuri abafise umutima barababaye Rwagasore Louis umuganwa atari umugani ntiyaraba amoko ntiyaraba ngo ni umwana w'umuganwa yarifisha bugufi kandi akikundira abantu bato bato
Njuti muduteze matwi ahaniho dusoreje amakuru yacyo kuri isaha ndabashimire ko mwahisemo gukurikirana radio Ijwi rya Amerika nshimirana abagenzi banje bafashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fasige Beyehu amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema naho kuri mikro mwari kumwe na Ange Fidel niyo ngabo ndabasezenda bifuriza amahoro n'ibihe byiza